Fulala follow Moka DJ ka. Fulala follow Moka DJ. Ah tele. Ah tele. Ah tele. Ah tele. She does as she fam bam bam. She chagana she fam bam bam.
Yamagazo, 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 Yamagazo,